Bukavu ni Radio Ijwi ya Amerika. Radishwe cya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22 mu Rwanda muri ko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio Ijwi rya Amerika ikaze mu makuru yo kuri no saha muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umwuka utifashe neza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda utanguye kugira ingaruka mbi ku mipaka ihuza ivyo bihugu.
Turabona ubuzima bwacu urabuhagaze kubera ko nta kindi cyo gukora mu Rwanda ubwo kugenda tukicara imibereho urumvira hagaze.
Uyu n'umunyarwanda asanzwe akorera ubucuruzi mu gisagara cya Bukavu muri Kongo. Kandi naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemereye Ukraine kuyiha ibigwanisho birasa rokete kure. Afrika yafise ikibazo cy'incancu za virusi monkeypox, virusi y'ibihara canke ibihara vy'inkende. Aya makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi turayabashikiriza mu kanya. Reka duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemereye Ukraine kuyiha ibigwanisho birasa rokete kure. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Nkuko abahanga mu bya gisirikari babisobanuriye ibigo ntaramakuru bitandukanye, izi mbunda zishinze ku makamyo zifite iminwa itandatu zikoranye ubuhanga bugezweho bwo mu rwego rwo hejuru. Zishobora kurasa rokete kugera kuri kilometero 70, nizo Amerika yemereye Ukraine. Zishobora no kurasa misile kugera kuri kilometero 300, ariko izi misile zo ntabwo ziri muri gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwandiko yahitishije mu kinyamakuru The New York Times, Perezida Joe Biden asobanura ko Amerika itagamije guha Ukraine ubushobozi bwo kurasa mu Burusiya. Naho ministri we w'ububanyi n'amahanga Anthony Blinken yatangaje ko Ukraine yabarahiriye rwose ko koko itazigera irasa ku butaka bw'u Burusiya ikoresheje izi mbunda. Ati kandi hari icyizere gikomeye hagati ya Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa presidence y'u Burusiya Dmitry Peskov we yatangaje ko Amerika irimo ihembera umuriro yabigambiriye.
Andi naho muri Nigeria abo leta yita ababandi bishe abanyerondo benshi muri leta Zamfara iri mu buraruko bw'igihugu. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi kuri inkuru naho nyene.
Igico cyabaye mu nkengero z'umujyi witwa Awuji. Nkuko abayobozi b'inzego z'ibanze babitangaje, amabandi yitwaje imbunda yabanje gushimuta amatungo y'abaturage. Abanyerondo babakurikiranye ariko ntibamenya ko amabandi yabateze igico, yabarasheho abicamo abarenga 30. Amajyaruguru ya Nigeria agwiriyemo imitwe ifite intwaro, ubutegetsi buyita imitwe y'amabandi. Barasahura bagashimuta n'abantu nk'abanyeshuri cyane cyane kugira ngo babagurane akayabo k'imari. Muri iyi myaka ishize iyi mitwe imaze kwica abaturage amagana n'amagana. Igisirikare cya Nigeria kigerageza guhangana nayo ariko kugeza ubu bikabye by'ubusa.
Ahandi naho Afrika ifise ikibazo cy'incancu ya virusi ya monkeypox, virusi y'ibihara by'inkende. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi.
Abantu byibura 250 banduye virusi y'ibihara by'inkende mu bihugu bikize nk'Ubwongereza, Espagne, Portugal, Ubutaliyani, Ubusuwisi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Australia. Nta n'umwe muri bo witabye Imana. Ibi bihugu bikimara kubona indwara iteye byahise bitangira gukingira abaturage bamwe na bamwe bashobora kwandura vuba vuba. Naho muri Afrika, ikigo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara Afrika CDC kivuga ko muri uyu mwaka abantu barenga 1,400 banduye. 63 muri bo bitabye Imana, cyane cyane mu bihugu bine virusi y'ibihara by'inkende yiganjemo aribyo Kameruni, Repubulika ya Central Africa, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Nigeria. Afrika CDC isobanura ko Afrika ifite mu bubiko inkingo nkeya cyane zo guha abakozi bo mu nzego z'ubuvuzi bonyine gusa mu gihe virusi y'ibihara by'inkende yaba ibaye icyorezo. Naho OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ibitse doze 31 ariko nta n'imwe yigeze iha Afrika.
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri za FM ni mirongo migufi ya shortwave. Mushobora kandi ino kutwumva ku mihora yacu ya internet. Adresse yacu ni wezitatu@ radio yacu voa@.com. Adresse yacu ya Facebook, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya rero turabandanya ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bya Afrika tuyahere muri Kongo. Ababa mu gisagara ca Bukavu mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bazindukiye mu myerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bw'u Rwanda bwagirizwa gushigikira abagwanyi bwa M23 mu bitero bahanganyemo n'igisirikare cya leta FRDC. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima aratubwira ibindi kuri inkuru.
Abo ni bamwe mu bitabiriye imyigaragambyo kuri uyu wa gatatu mu mujyi wa Bukavu. Ni mu mbyino zamagana igihugu cy'u Rwanda na Perezida Paul Kagame ku byo bita ubushotoranyi ku gihugu cyabo. Iyi myigaragambyo yahamagajwe n'imiryango ya sosiyete sivile yitabiriwe n'ababarirwa mu bihumbi. Ugendeye ku byapa bari bitwaje bigaragara ko bari mu byiciro binyuranye birimo urubyiruko rw'abanyeshuri muri za kaminuza, abayoboke b'amashyaka atandukanye, abikorera ku giti cyabo biganjemo abatwara abantu mu buryo rusange ndetse n'abaturage basanzwe. Abo bose bakavuga ko barambiwe icyo bita kubuzwa amahoro n'u Rwanda.
Birazwi ko abarimo kurasa Kongo batubuza amahoro ari abaturanyi bacu b'abanyarwanda. Niyo mpamvu ubona ifoto ya Kagame izenguruka ni ikigaragaza ko umwanzi wacu tumuzi kandi tumwereka ko tuzahangana nawe kugeza ku munota wa
nyuma. Naje gushyigikira igisirikare cyacu bagira umurava barwane. Ntidushaka ko igihugu cyacu kigarurirwa n'abanyarwanda. Ababyeyi bacu n'abasogokuru bacu batu muri iki gihugu ubu rero sibwo twagiterera. Turabyanze.
Uretse ubutumwa bugaragara ku byapa bwamagana ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi mu kivunge cy'abigaragambya hagaragayemo n'icyapa kiriho ifoto nini ya Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya, handitseho ngo Putin ngwino utabara abanyekongo. Ku mupaka wa Rusizi ya kabiri usanzwe wambukiraho imodoka z'amakamyoho, insoresore ziganjemo abatwara abagenzi kuri moto zasakiranye n'abapolisi ba Kongo bashinzwe kurinda umupaka zishaka kwambuka ngo zigere neza rwagati mu mupaka. Ubutumwa bw'ingenzi bukubiye mu nyandiko yateguwe n'iyi miryango ya sosiyete sivile bugenewe Perezida Felix Antoine Tshisekedi ni ukumusaba gucana umubano n'u Rwanda. Imbere y'ibiro bya guverinoma y'intara ya Kivu y'Epfo, bwana Jean Chrysostome Kijana ukuriye umuryango La Nouvelle Dynamique de la Société Civile arasoma iyo nyandiko.
Twebwe abaturage ba Kongo twateranye uyu munsi muri imyigaragambyo tubasabye ibikurikira: guhita mucana umubano mu bya diplomasi n'iki gihugu cyagaragajwe nk'igishotoranyi. Ntacyo byari bimaze kugirana umubano n'igihugu kiri mu ntambara yeruye na Kongo yacu. Icya kabiri, gufunga imipaka yose duhuza nicyo gihugu gishotoranye.
Uretse ibyo kandi, iyi miryango yanasabye ko imitungo yose y'abanyarwanda bakorera muri Kongo yafatirwa.
Icya gatatu, gufatira ibihano by'ubukungu u Rwanda no gufatira imitungo yose y'abacuruzi b'abanyarwanda bakorera ku butaka bwa Kongo. Icya kane, gusesa no kuva bwangu mu masezerano yose mwasinyanye n'u Rwanda.
Uretse aha mu mujyi wa Bukavu, amakuru ijwi rya Amerika yamenye nuko imyigaragambyo nk'iyo kwamagana u Rwanda no gushyigikira igisirikare cya leta FRDC kuri uyu wa gatatu yakozwe no mu mujyi wa Rubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga. Iyo yombi irakurikira yari yabereye i Kinshasa ku murwa mukuru wa Kongo ku wa mbere w'iki cyumweru. Iyi myigaragambyo ituruka ku mwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Kongo, bigaragara ko yahungabanyije cyane urujya n'uruza ku mipaka ihuza akarere ka Rusizi n'umujyi wa Bukavu. Abanyarwanda bari batunzwe n'imirimo bakorera muri iki gihugu gituranye umunsi ku wundi bari babuze ayo bacira nayo bamira. Aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika ku mupaka wa Rusizi ya mbere.
Kugaruka bitewe n'uko
muri Kongo baduhakaniye ko nta munyarwanda ugomba kuba yakomoka. Kira tugira ingaruka nyinshi mu mibereho. Oya nyine turabona ubuzima bwacu urabuhagaze kubera ko nta kindi cyo gukora mu Rwanda ubwo no kugenda tukicara imibereho urumvira hagaze.
Kuba duhagurukira tujya gushakira hakurya muri Kongo nuko tuba tubona ko ariho byibuze bigerageza kuba umuntu yagira icyo akurayo. Ubwo rero iyo byanze nyine urumva ko ubuzima burahinduka imibereho niba waguraga wabonaga ikiro cy'umuceri ushyira abana mu rugo cyangwa ikiro cy'isukari n'amafaranga byenda ya mitiweli ubwo kubago kugenda bungikanye niho tuyakura urumva ko ubuzima burahinduka mu mpande zose nyine ubuzima bukarushaho kuba bubi nyine.
Kugeza ubu byinshi mu bihugu bituranye by'u Rwanda na Congo byirinze kugira icyo bitangaza ku mugaragaro kuri uyu mwuka mubi w'amakimbirane ututumba hagati y'ibi bihugu byombi. Icyakora mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika Bwana Vincent Sempija, minisitiri w'ingabo wa Uganda, yavuze ko igihugu cye cyifuza ko iki kibazo cyakemuka bitaragera kure.
Nihame twe nka Uganda nitwifuza ko hari umunyamuryango wacu mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba wagirana amakimbirane n'abandi bagenzi bacu. Nitwifuza rwose ko hari umwe muri twe wagirana n'abandi amakimbirane. Rero turifuza ko niba hari ikibazo gihari, ikibazo icyo ari cyo cyose mu karere cyakemurwa mu buryo bwa kivandimwe bitagiye mu makimbirane akomeye.
Nibutsa ko intandaro y'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Congo yaturutse ku bitero by'umutwe wa M23 byongeye kubura mu ntara ya Kivu ya ruguru, u Rwanda rugashinjwa n'umuturanyi warwo gushyigikira izo nyeshyamba. Icyakora ku ruhande rw'u Rwanda naho ubutegetsi ibyo burabihakana, ahubwo bugashinja Congo gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Abaperezida bombi, ni ukuvuga Paul Kagame na Felix Tshisekedi, baheruka kuganira kuri telefone. Kimwe mu byamenyekanye abategetsi bombi bumvikanye nuko perezida wa Kongo yemeye kurekura abasirikare babiri b'u Rwanda icyo gihugu cyari cyataye muri yombi. Abo Kongo yavugaga ko bafatiwe ku rugamba barwana ku ruhande rwa M23, mu gihe u Rwanda rwo rwavugaga ko bashimutiwe ku butaka bwarwo barimo gucunga umutekano. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocre kuri iyo nkuru. Leta y'Ubwongereza itangaza ko abimukira ba mbere binjiye muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko bazorungikwa mu Rwanda ku itariki 14 z'uku kwezi. Ibindi kuri inkuru Veniste Nshimiyimana arabitubwira.
Mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza iravuga ko yatangiye guha impapuro z'integuza abazoherezwa mu Rwanda, aho nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Priti Patel, bazashobora kubaka ubuzima bwabo bundi bushya mu mutekano. Abakozi b'iyo minisiteri batangiye kuganira n'abarebwa n'iyo gahunda bazoherezwa mu Rwanda kugira ngo bayumve neza kandi babafashe kwitegura mbere yo guhaguruka. Ikinyamakuru Daily Mail cyatangaje ko abagera ku 100 aribo bahawe impapuro zibateguza. Amasezerano Ubwongereza bwagiranye na Leta y'u Rwanda ateganya ko abimukira bazoherezwayo bazacumbikirwa ku buntu, bakavurwa kandi bagahabwa amahugurwa mu gihe cy'imyaka 5 kugira ngo bashobore kujya ku isoko ry'akazi. Iyi gahunda iteganya ko abazoherezwa ari abageze mu Bwongereza kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2022, binjiye mu buryo butemewe n'amategeko bakoresheje amato mato cyangwa se bihishe mu makamyo. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka hinjiye abagera ku 3,000. Amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu, ayunganira abasaba ubuhungiro, za Kiliziya ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bamaganye iyo gahunda. Amashyirahamwe atatu arangajwe imbere na sendika y'abakozi PCS ikomeye cyane mu Bwongereza bajyanye ikirego mu rukiko rw'ikirenga. Mu kwezi kwa gatanu abagabo babiri binjiye bari mu ikamyo, umwe ukomoka mu Eritrea wahageze mu kwezi kwa kabiri, undi ukomoka muri Iran wahageze mu kwezi kwa gatatu, batanze nabo ikirego bavuga ko badashaka ko ubusabe bwabo busuzumirwa mu Rwanda. Ikinyamakuru Daily Mail kivuga ko hari abandi 10 basabye ko basubizwa iwabo aho koherezwa mu Rwanda. Amashyirahamwe agoboka bari mu kaga aravuga ko hari abimukira bagerageje kwiyahura aho kujyanwa mu Rwanda. Hari uwohereje ubutumwa bwa video abwoherereza Minisitiri w'Intebe Boris Johnson amubwira ko nta yandi mahitamo uretse kwiyahura. Haracyakorwa iperereza ku musore w'umunyasudani wiyahuye ageze mu Bufaransa ku cyambu cya Calais, amaze kumenya ko niyambuka kagira mu Bwongereza azoherezwa mu Rwanda. Yasize abwiye inshuti ze ko kubaho ntacyo bikimaze. Ikigo Instalo gikoreramo abanyamategeko kivuga ko Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kimwe n'abandi ba minisitiri adafite uburenganzira bwo gusinya amasezerano mu rwego mpuzamahanga atabanje kubihererwa uburenganzira n'inteko nshingamategeko. Ministre Priti Patel yashimangiye ko atazacibwa intege n'abiyemeje kurwanya igikorwa cye, avuga ko kiri mu nyungu z'abaturage. Mu ikubitiro, leta y'Ubwongereza izatanga miliyoni 150 z'amadolari azakoreshwa mu bikorwa by'iterambere ry'u Rwanda kugira ngo abo bimukira babyungukiremo.
Radishwe rya Amerika makuru arabandanya. Mu Burundi haheze igihe hibonekeza ingwara yateye cane cane inka, yatumye hafatwa ingingo yo kutongera kubaga inka n'ibindi bitungwa. Ubukomugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura cane nta nyama ziboneka, abantu bafungura amafi n'indagara byazimvye cane. Mugenzi wacu Eloge Urikaneza araduhidonido kuri inkuru.
Mu ntara nka zose z'u Burundi haraheze indwi zibiri amacuniriro canke ibibanza vyo kubagiramwo bidakora, ariko kandi n'amata yarabuze rwose kubera ingwara yadutse mu gihugu itera cane inka, igashobora no gufata abantu biciye mu nyama n'amata. Twaganiriye na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara zitandukanye zirimo Bubanza na Cibitoke mu buraruko bushira uburengero, Rumonge mu manuko bushira uburengero, Imuyinga, Ngozi na Kayanza mu buraruko bushira ubuseruko, Ibujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'umurwa mukuru wa politike Gitega. Baba bari batunzwe n'umwuga w'uko aga abacuruza inyama mu masoko n'abazotsa mu butubare hamwe n'abadandaza amata, hatibagiwe abanywa amata hamwe n'abarya inyama, bose bamenyesha ko bahanzwe. Umukenyezi wo mu gisagara cya Bujumbura atashimye ku mwidondoro w'umenyekana, avuga ko kiza kibyunyura ari ubukene bw'ibindi bintu byankenerwa byosubira inyama n'amata hamwe n'iduga ry'ibiciro.
Meze nabi cyane, ubuzima buguma bugora umunsi ku munsi, biguma byunyuka. Ana nta sukari twe tumaze iminsi dufise, twe dusigaye twikora ku mata. Na akino na kime tufese sa mata si sukari. Nituo niyo tuja niyo tuva mwisani. Nyamazo za nubundi saja abakire. Munga wana se tuwaza tulakumveza limeri metu kaha kwa wana. None tuwala hebu. Menuzio sebila zinzi, mcheli vya range.
Umunga wame liko mine mabayi. Muna la chibi toka buga kohe jurike na jinya mau. Unufisi gitungwa kikena na.
Uvichene burare enze na ukwela gatungu muna takiko lako.
Umunga wachuru zinyamazo keje muna ya wanzawe ya chia hita mwabu wabuga ngogu hindulira. Itakabulja wa munga na.
Abakriyate bahomorete agatabikokeje udufiriti twibiraya turiko turamenyeza buke buke nyene kuko ta bindi butubona twokora nyene 3340 byahera mu gubu byose tukaje twicara uko nyene ibyo bindi bishashya nabyo urumva utangura bushashya nyene urinda guhomba nyene ucutekereza.
Umunyanga yanga nawe yasanga bitagiye koroha bitewe nuko hari inka zari zaraguzwe ubuze kirindiriye kubagwa mu gihe kitazwi, kandi umwuga ari wo wari umutunze.
Twicara nyene umva ko kolikira twicara kandi dodo vise n'ingorane ko rufisi nka nyiko yose ngwe twaraguze twiteze ko rizo havata zidandaza ubu namafaranga yo gusimira abantu zavata yabura kubera bene abo twaguriye nabo ntemera ko yadusubiza kuko nkizo nka tuzigura twiteze ati kuko ariko nka yubanza tubaga minsi yose minsi yose ukura nka zikuri nka 5 nka 10 gategekana kavuga ati iyi nka yose zohera za nka zose nazisohoje.
Abahanzwe no kutabaga inka sabayanga yanga bonyene. Uwo mugabo watarya ingurube kubera ukwemera kw'idini giwe yaganiye n'ijwi rya Amerika atashimvumura.
Ubu nca nta kindi ngura none ko atakindi ko ntajya ni ngurube nari kuja no mukibanda kuraba ingurube none ingurube si injya nabana ntibayeje urumva dusha tuguma twirira isombe ntakunda.
Umugabo wundi wo mu ntara ya Cibitoke nawe imwe mu z'abanyagihugu baho bakunda inyama cyane bita kaboga, abajwe no kubona amafi n'indagara byo zisubiriye bisigaye ari nk'umuze wibuye.
Nta mafi aboneka nta n'indagara ziboneka. Indagara ikiro Bujumbura zimwe za nyuma zonyene ni 60,000. Indagara nziza ni ikiro ni 80,000. Tugira uronke indagara ufise abana nk'abane 5 zobakoreza ufise nk'ibihumbi 15 kugira uturagara dushaka gukoreza abana ubugari.
Ku murwa mukuru wa politike Gitega bakora amasambusa hingurwa mu nyama z'inka, ubu babuze ico bafata n'ico bareka.
Na gashomeri kuburi ico ndabagaburira ingene ndihinzu kuburi ingene ndungika abana ku ishure kuko ku ishure barabakena amahera ya komine abazamu ivyo byose bica bimbere kibaye.
kazi
eka nasuburiro agahombo bemeza ko ari kanini imfungurwa nyinshi ziherekezwa n'agashitwa ubu ntizisohoka
nagahombo tuyinyama ma restaurant zosanzwe dukoresha abantu ntibashaka gufungura ubugari neza mu gihe batarufise inyama cangira gahombo mu rudanda rwasanzwe nkora
nabatunze tubare bagizwe ingaruka n'ingingo uyu mugabo wahomba buri munsi n'imiburi buri ibice 90% byabyahora yinjiza
amahera hano nkamashi yagiye munsi gose ko kare na kare na ndandaza nk'ibihumbi nk'300 undashobora gusanga ndandaje nk'ibihumbi nk'300 ku 40 niko nyine
n'uwo mukenyezi yaratunzwe no gucuruza ibinono bitekwa mu isombe niko kuko
amafaranga twatwonke dusakaroka twatwidandariza akanono mu isombe ntirisubira dusakudandaza dusakaroka cangaborira abana
kuri uyu wa kabiri umushikanganje w'uburimyi n'ubworozi yatangaje ko ibitungwa bitanduye bishobora kuribwa n'amatayavya akanyobwa mugabo hakaba kwitwararika cane
nta kibuza na kimwe yuko bashobora gufungura inyama bakanwa amata avuye muri ayo mararo atarimo ibitungwa bigwaye ariko ico duhanura zaba inyama no kuzijya zihiye inyama rero no kuziteka cyangwa bakazotsa zigasha neza hanyuma amata hari umugenzo mwiza wo kubanza kuyateka
igisata kijeje ubworozi mu gihugu kivuga ko inka zirenga 300 arizo zimaze guhitanwa n'iyo ngwara kugeza ubu itaratorerwa umuti bimwe mu bimenyetso byayo harimo kuvumwa mu mazuru ugucika intege no kuzana amaganga arimo amaraso inka ifashwe ntiteba gupfa eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Amakuru arabandanya Sean Johnson umugwiza tunga turuka mu Bushinwa yobora society yitwa Ali Holdings Group Limited icukura amabuye y'agaciro mu karere ka Nyamasheke muri Rutsiro uno musi kuwa gatatu ya service ntare nkuru mu senare nkuru mu rugereko rwa Rusizi ko yoburana ari hanze ni mu rubanza gukunguruza ku bihano yahawe na senare nkuru ya Karongi Mugenzi wacu Jean Baptiste Mico myiza aratubwira ibindi.
Kuri gereza ya Rubavu ifungiyemo umushinwa Shu Junsun n'umunyarwanda Alex Irenzaho niho habereye iriburanisha. Urukiko rwisumbuye rwa Karongi rwari rwarakatiye aba bagabo ko ari babiri igihano cyo gufungwa imyaka 20 kuri Shu Junsun n'imyaka 12 kuri Alex Irenzaho. Ni urubanza rwatangiye hasuzumwa niba abaregera indishyi bafite uruhare muri uru rubanza rw'ikirego cyihutirwa. Umucamanza yanzuye ko ikiri gusuzumwa ari kureba niba umucamanza wafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo Shu Junsun n'Irenzaho cyaba gifite ishingiro ko atari umwanya wo kuregera indishyi bityo yanzura ko abaregera indishyi nta mwanya bafite muri uru rubanza. Shu Junsun wari ufite umusemuzi w'igishinwa n'ikinyarwanda niwe wahawe ijambo bwa mbere mu baburanyi avuga ko asaba kuburana ari hanze kuko yiteguye gukurikiza amabwiriza yo kuzakomeza kwitaba urukiko mu kugaragaza ko yubaha ibyemezo by'inkiko akaba yahise atanga urugero rw'indishyi yasabwe gutanga agahita zitanga. Alex Irenzaho ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Society Ari Holding Group Limited we yagaragaje ko afunzwe binyuranyije n'amategeko kuko nta mpamvu n'imwe ubushinjacyaha bwigeze butanga yatuma asabirwa gufungwa by'agateganyo. Iri fungwa ry'agateganyo ryagarutsweho cyane mu rukiko abunganira abaregwa bavuga ko ritubahirije amategeko kuko impamvu zashingiweho n'umucamanza afata icyo cyemezo batazimenyeshejwe kugira ngo bagire icyo bazivugaho. Ababunganizi mu by'amategeko bakaba basanga harabaye kwica amategeko y'imigendekere yiburana mu manza nshinjabyaha. Abunganira baregwa basabye ko abo baburanira bakwemererwa kuburana bari hanze hakurikijwe ko bitwaye neza igihe baburanaga bari hanze mu rubanza rwa mbere. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko impamvu zashingiwe n'umucamanza igihe yafataga icyemezo ko Shu Junsun n'Irenzaho bahita bafatwa bagafungwa nubwo bajurira izo mpamvu zatanzwe mu gihe cy'iburana ku gihe kandi zikaba zarumvikanye. Ubushinjacyaha impamvu bwagaragaje zikomeye zituma bwifuza ko abaregwa batakwemererwa kuburana bari hanze zikaba ari ububi bw'icyaha bakoze ndetse no kuba rubanda ibafitiye umujinya ishobora kwihorera ivuga ko ubutabera butakoze akazi kabwo neza. Umucamanza amaze kumva impande zombi yavuze ko umwanzuro ku busabe bwa Shu Junsun na Alex Irenzaho wo kwemererwa kuburana bari hanze uzatangazwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Jean Baptiste Mico myiza, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Urakoze Jean Baptiste. Kandi naho uko abarundi bahungiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo babandanya gutaha mu Burundi ni nako hari nabandi bari baratashe basubira guhunga ni inkuru imenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedast Ngabo ibuvira.
Bamwe mu barundi bari mu nkambi za Lusenda mulongwe na Kavimvira bakomeje guhunguka berekeza mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'ubuzima bubi babayemo mu buhungiro ndetse n'umutekano mukurangwa mu karere ka Fizi nkuko babyivugira. Celestin Yunkuru Nandayiragije Suvere bari mu mpunzi 250 zo mu nkambi ya Mulongwe zahungutse kuri uyu wa gatatu.
Ko ndagenda ibubanza kubera nabonye muri Kongo ni nari ntambara y'amoko y'abanyamurenge n'abamayimayo muri zone fizi tukaraba cyo bana tugumye ngaho twava tuhafiye kuko twumva Burundi busigaye bumeze neza atangwaye nimwe atangwaro nimwe hari
je nari mbayeho nabi hariya muri Kongo kabisa cambona yuko noshobora iwacu i Burundi impamvu twimvire gusubira iwacu i Burundi.
Uko aba Barundi bari guhunguka niko bamwe muri bo bongera guhungira muri Kongo. Abahunga bavuga yuko iyo batashe bahotegwa n'urubyiruko rwo mu ishaka riri ku butegetsi rw'imbonera kure. Leta y'u Burundi kenshi yakomeje guhakana ayo makuru ahubwo igashishikariza impunzi gutaha ivuga yuko mu gihugu harimo umutekano uhagije. Niyo nsaba Goreti yahungutse umwaka ushize 2021 mu kwezi kwa karindwi avuye mu nkambi ya Rusenda. Ubu amaze amezi agera kuri atatu asaba ubuhungiro.
Twashikiye igihanga baratwakira, bamaze kutwakira baraduha agafashanyo k'amezi atatu, batubwira mu y'amezi atatu bazaduha kandi gafashanyo. Nta kandi baraduha kugeza n'uyu munsi. Burya rero twarageze mu babanyi imbonera tukatatuyize ngo ntitubahe ngo ku madorari ngo dukuye muri Kongo kandi atanayo dufise. Tubona maze baraza kutwuguza mu ijoro ngo tubahe ku mahera kandi natwe inzara itwishe. None rero dusabye Leta ya Kongo twumvirize ngene yoduha agafashanyo nuko bodusubiza amafomo yacu. Kuko turagowe n'ukuri turahangayitse.
Aba Barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo bari bamaze igihe gito bahungutse bashimangira yuko ubuzima basanze mu Burundi bwoye kurusha ubwo bari basanzwe mu nkambi zo muri Kongo.
Bari baduhaye impapuro zitwemerera ko umuntu ashobora kuvugwa kugeza ku mezi atandatu ahungutse, ariko kuva dushikayo nta wigeze avurirwa ku izo mpapuro. Twasabwa ibikenewe nk'umunyagihugu asanzwe nk'umusango twasanze. Turareba nko mu byerekeye indimo ntitugeraho turimo. Bamwe bamwe nko mu bantu twari dusanzwe dupanze ntitugira ntaho wokura amahera yo gupanga. Turareba rero niho bamwe twarebye tubona abana batangiye kwicwa n'inzara. Duhitamo turavuga ati reka dufumbe dusubira hariya nyene aho twari twahungutse duturutse. Hohe hamwe hamusanga hakiri n'indimo duhitemo kwisubirira hariya tuze tubona uburyo turonderera abana. Nuko jewe nicyo cyatumye ngaruka nga.
Ubwo bugwi bugwi rero bwo mu ijoro nibwo bwatubuzije amahoro bamwe bamwe nubwo bwatumye tugirane nibwo bwatumye tugaruka. Ariko ku basanzwe bibereyeho bategeze bahunga bafise amahoro n'andi mu musesekara, ariko twebwe abahungutse baguma batwagiriza ko twari twagiye guteka indya z'abarobere. Ati mbere abagabo bacu bo batutegereza kuzovuga iyo bari kuko tutorohewe. Niyo mpamvu twaciye tugirene twaciye duhitamo bamwe bamwe gukura ameza tugasubira kujya kurondera ubuhungiro kuko ntitworohewe.
Umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yabwiye Ijwi rya Amerika ko abenshi muri abo Barundi bari mu kibaya cya Rusizi ahitwa Katogota, Runingu, Sange ndetse na Ruvungi ariko bataragera mu nkambi z'agateganyo. Kuva mu mwaka w'2021 hase na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bamaze gutahukana mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'Abarundi zirenga 8,000. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Arakoze cyane mugenzi wacu Veda Sengabo kuri iyo nkura dushikirije. Turiko turaja ku musozo w'amakuru n'ibiganiro twabashikirije kuri uno mugoroba. Ariko mbere yaho reka tubwire incamake yayo. Twabwiye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemereye Ukraine kuyiha ibigwanisho birasa rokete kure, ariko Ukraine yemeye ko itazobirasa ku butaka bw'Uburusiya. Twabwiye kandi ko Nigeria habo yita ko ababandi bishe abanyerondo benshi muri leta ya Zamfara iri mu buraruko bw'igihugu muri mu biyaga binini. Naho Afrika ifise ikibazo cy'incancu ya virus ya monkeypox, virus y'inkende. Twababwiye kandi yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagize imyirekano kwiyamiriza igihugu cy'u Rwanda, bavuga ko gishigikiye umugwi w'abagwanyi ba M23. Twabwiye kandi yuko Ubwongereza butangaza ko abimukira ba mbere binjiye muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko bazorungikwa mu Rwanda ku itariki 14 z'uku kwezi. Twababwiye kandi rero yuko abandi Abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babandanya gutaha mu Burundi, ariko hari n'abandi basubirayo. rero aho namakuru twabashikirije yandi mashaka kuyaronka kuri site yacu ya internet ni wezitatu@radioyacu.voa.com. mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndashimiye Dieudonné Cyubahiro yamfashije kwegeranya ayo makuru. Mugire umugoroba mwiza, turabashimiye.